ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 27 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2019 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Kera nta muntu yaronka isoko muri fonike ngo yidoge ngo ntiyabishwe, ariko ubu imyidogo ubaganyije iby'imigambi baravuga yuko ari amaze iminsi kirekire batariwa.
Uyo ni umushinga mateka Spencer nje barikanuye avuga kimwe mu bibazo byigaragaza mu kigega gishinzwe iterambere ry'amakomine mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye itegeko rishasha ryenga amashuri shingiro hamwe n'ikiganiro kira cerekeye amagara y'abantu turaziga koko mu kanya kari imbere. Abakinguza amateka n'abashinga amateka baradoma urutoki ku bunyonyezi n'itunganywa nabi ry'amafaranga ikigega Fonike ajijwe iterambere ry'amakomine. Ni inkuru ya Raymond Imana umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka yarashimye ibikorwa byo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aho buza mu kibanza cya kabiri mu bushikiranganje bumwegukira. Ibitashimishije abakenguza amateka n'abashinga amateka bagafatira ku itunganywa ry'ikigega Fonike kijejwe iterambere ry'amakomine. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka yemeza ko iby'icyo kigega harimo ibibazo. Spese nje barikanuye afatira ku bakoze imigambi bamara igihe kinini batariwa.
Kera nta muntu yaronka isoko muri Fonike ngo yidoge ngo ntiyabishwe, ariko ubu imyidogo ubaganyije iby'imigambi baravuga yuko ari amaze iminsi kirekire batariwa, kubera bajanye amafakitura hanaha bwa bati ibintu bituraba biri mu bushikiranganje bwo hagati, ibindi navyo biri muri Fonike. Ugasanga rero ubu ikigega kirafite ikibazo gikomeye cyane.
Umushinga amateka François we ntiyumva ingene amasoko atangwa ku bijanye n'imigambi ikogwa n'amakomine ku mafaranga y'icyo kigega. Uyu yatowe mu ntara ya Muyinga atanga akarorero k'isesagurwa ry'amafaranga aye muri komine Gasogwe, ariko akabura uwibazwa.
Hariya muri komine Gasogwe hari hangare yubatswe yo gusokamo ibitegwa tuyubaka ku miliyoni icyana. Yubakishijwe amatafari 50,000 naho yaguzwe ndahazi. Amatafari 50,000 yubatse iyo hangare yocitamba ku miliyoni icyana gute. Icyo gihe kimwe turagirishwa inama ya komine twavugana yuko priorite ari abantu bavuka ngaho. Hanyuma inyuma yaho twumvishije yuko iyo hangare yaje kubakwa n'abantu bavuye ahantu. Wabanza musande agaca kubwira ngo wari inzira bicamo.
Kuri icyo cy'amasoko icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka yibaza igituma amasoko yose yahawe abantu batanu gusa. Nje barekanuye akavuga ko ibintu bibandanije uko ari agahombo kanini ku gihugu, yunganirwa n'umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabende.
Hari ikibazo gikomeye cyane cyerekeye Fonike n'ubushikiranganji, aho ibyerekeye amasoko ahubwo ubushikiranganji bwaciye bugenda bufata abantu batanu. Atanu bubasha bafite byo kuri kwa raba ubyerekeye amasoko, babaha amasoko yose y'amakomini za miliyari zirenga 65 ziriko zifashwa n'abo bantu batanu. Ibyo tukabona yuko by'ukuri birarenze, muradufasha hakiri kare kugira ngo mfashe amakomini ashaje cyane kuko iyo bitagenda neza n'amakomini hahombera.
Tuba dushaka kwayo amafaranga nyengitera mu bene gihugu bakomini aho binanirane badafise abatwara amasoko igahabwa abandi mugabo abantu batanu. Imiliyari ziri miliyari ushikiranganji w'ikigega cya leta zozo yiteguye azobitubwira neza.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kuri icyo kibazo avuga ko ibice 30% by'ayo mafaranga ahaga ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira abanyagihugu baronswe ifumbire. Gaston Sindimwo ashyigikira ko imigambi y'amakomine yotunganywa igashyirwa mu ngiro n'abavuka komine.
Turaje ingene bikorwa by'iterambere mu makomine bikorwa. Jewe ndashyigikiye cyane igikorwa cyashyizwe ngaha yuko mu makomine yose aho ari abahinga batandukanye mu bikorwa bizaba byasabwe n'amakomine yuko bokwibereza gukoresha abavuka muri iyo komine nyine kugira ngo ubwo butunzi bugume muri ubwo komine nyine, kugira ngo muri iyo komine nyine n'abakozi b'imyuga mito mito baronke akazi.
Ikigega Fonike kijejwe iterambere ry'amakomine giha amafaranga angana n'imiliyoni 500,000 buri komine ku mwaka kugira amakomine akore imigambi y'iterambere. mucegeranyo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu yashikirije abakenguza amateka n'abashinga amateka ubushikiranganje buzu bwa mbere bwakoze neza muri 10 no gw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ubwo intwaro yo hagati mu gihugu bukazi bwa kabiri mu gihugu 9 ariko kumenyesha makuru nayo gw'icumi mu bwegukira ibiro by'icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu akaba ari ubushikiranganje bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu mezi 6 arangiza umwaka wa 2018 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Remo. Mu Burundi kandi abanyeshuri mu myaka 9 ishure shingiro batazoba baronse amanota meza mu ishure nta burenganzira bazaba bafise bwo gukora ca kibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri cayo mashure shingiro. Ivyo biri mu nteguro y'itegeko rishasha rigenga amashure shingiro yemejwe mu nama shikiranganje yo ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane muri indwi. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka, umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari I Bujumbura mu Burundi.
Umushikiranganji Javier Ndirahisha ajejwe inyigisho mu mashuri y'intango ayisumbuye na imyuga yabanje gushikiriza abashikiranganji bagenzi we indinganizo yahahora kuva ishuri nshingiro ritanguye mu Burundi. Umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta Prosper Ndagwamiye yashikirije mu itangazo ry'inama shikiranganji ingene ikibazo cyo mu myaka 9 yo mu ishuri nshingiro cyahora gitunganijwe.
Harashizweho ikibazo cya leta giha uburenganzira umunyeshuri kuja amashuri akurikira ishuri nshingiro. Icyo kibazo kikaba cyakozwe ijyambere mwaka w'2015 ushira umwaka w'2016. Gushika uyu munsi icyo kibazo kirekuriwe abanyeshuri bose biga mu mwaka w'9 haba mu mashuri ya leta canke ayabigenga. Abato icyo kibazo nibo bemerewe kwiga mu mashuri akurikira amashuri shingiro naho ibibazo byo mu ishuri biba byabananiye.
Ubu utazoba yamenye mu ishuri ubwo uburenganzira ntabwo azoba afise. Ntagwamiye avugira leta y'u Burundi atanga isiguro kuri kazoza k'uwo murwi w'abanyeshuri.
Abananiwe n'icyo kibazo cya leta baja mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere abafise amanota meza mu ishuri baca baja kwiga mu mashuri y'imyuga. Umugwi wa kabiri aba baronse amanota adakwiye mu ishuri bashobora gusubiramwo umwaka bivanye n'ibibanza bihari n'amanota baronse. Uko gufata abanyeshuri mu migwi ibiri bibonwa na bamwe bamwe nk'uko koba ari nk'akarenganyo, kuko nimba gusubiramwo umwaka ari ukorohereza umunyeshuri uwaronse amanota meza mu ishuri niwe akwiye koroherezwa kuruta. Iyi nteguro itegekanya ko kimwe mu vyosabwa kugira ngo umunyeshuri yemererwe gukora ico kibazo ca leta ari uko yoba yaronse amanota meza mu ishuri no kuba afise amanota akwiye mu ndero. Iyi nteguro irategekanya kandi ko uw'ico kibazo ca leta kinaniye naho atoba afise uburenganzira bwo gusubiramo umwaka yorekurirwa kuza gukora ico kibazo mu mwaka ukurikira canke akibandaniriza mu mashuri y'imyuga.
Muri iyo nama shikiranganje yakoraniye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega muri ino ndwi, umushikiranganje aje bijyagateka kazi na muntu yasabye leta gutsimbataza ibyo gushigikirana. Ndibagiye gusaba leta y'u Burundi gutsimbataza ibyo gushigikirana. Ndibagiye gushikiriza ko abana bo mwibarabara basubiriye kugwirirana mu bisagara. Martin Vyabandi ndibagiye kwibutsa ko umunsi mpuzamakungu wahari umukenyezi w'imirije.
Umushikiranganje ajejwe agateka kazi na muntu ibibazo by'imibano n'iterambere ridakumira yarasabye ko ibijanye no gushigikirana guhera ku mitumba vyokomezwa kuko bimaze kugaragara ko ari ingirakamaro. Yaramenyesheje kandi ko abana bo mu ibarabara basubiye kwibonekeza, acasaba ko abajejwe umutekano bofasha mu gucunga ku mabarabara kuko ahanini abana benshi bava mu gihugu hagati bene inyuma y'ibimodokari binini binini.
Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu nk'uko tubisoma mu itangazo ry'inama shikiranganje nuko yashikirije ko ikiringo cyo kwiyandikisha ku mashirahamwe mvamakungu carangiye. Pascal Barandagiye yashimye ko ayagera kuri 92 yiyandikishije. Ni mu gihe imbere y'uko ubwo bushikiranganje bufata ingingo y'uko ayo mashirahamwe mvamakungu asubira kwiyandikisha haharugwa ku butaka bw'u Burundi ayagera ku 140. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
bamwe mu rwaruka rw'abigeme bari mu mashuri mu ntara ya Rutana baratwara inda ivyo bikerekana ko bashobora no kwandura umugira basida kuko batikingira mu mibonano mpuza bitsina bakora nubwo biruko mu buyobozi bw'indero mu ntara bamenyesha kunyigisho zifatiye ku ngaruka z'imibonano mpuza bitsina zitangwa ku mashuri bagasaba abavyeyi kwitaho kuyaga n'abana babo kugira ngo bashobore kwirinda ibi henda maso n'inkuru ya Jean-Claude Shibimana mu Rutana mu Burundi.
Abanyeshure babigeme bahagaritse kwiga kuko batwaye inda baribonekeza mu gisagara cya Rutana no mu micungararo yacyo. Izo nda zitifuzwa ku banyeshure zerekana ku mugaragaro ko bamwe muri bo bakora imibonano mpuza bitsinitana kingiye. Uyu mukenyezi aba mu gisagara cya Rutana yiganiye ijwi rya Amerika ukabibona.
Niba giye gushurashura ntibibuka gukoresha n'ubukingirizo hoho. Nibihogira n'ikintu na kimwe. Nikimenyamenya usanga abana benshi batwaye inda bakibato bato. Ndiko ndahangashije no bandi mu ngaha. Ndashaka guharura nk'abana kuhera mu windwi. Basisinda batawe mwaka w'ishuri batawuhejeje ubu bari muhira bose nko kuva ku myaka 15 gushaka ku myaka 20 bafite indege twatubona cyo tubona yuko abana mu gwaruka aje ni basike bashashana cyane.
Aba banyeshure biga ku mashuri ari mu micungararo y'igisagara cya Rutana bemeza ko bamwe mu banyeshure batirinda kwandura umugera wa sida bagafatira kubigeme batwara inda z'ishushu.
Ndavye nk'akarore nko ku ishuri aho niga mbona yuko batawirinda cyane kuko nk'abanyeshuri babakobwa baheba kubera inda z'ishushu nibeshi nk'akarore ko mu ishuri wacu amaze guhaba nk'abanyeshuri ashaka kuri batatu ku ishuri yose abanyeshuri bamaze guheba ni bane baheba kubera inda zishushu urumva kubwo busambanyi buhari kandi cyane.
Inyifata si nziza cyane nk'akaravuga Gifonzo umugera wa sida urashaka tugeramye ngaha mu ntara ya Rutana nk'abatwaye inda zishushu barashika preference 5 ku ishuri rimwe kuva amashuri atangoye hama hariho abana bashurashura cyane batikingiye umugera wa sida.
Ku bitigiri dukura mu buyobozi bw'indero n'inyigisho z'imyuga mu ntara ya Rutana abanyeshuri babigeme 81 ni bahevye kwiga mu mwaka w'ishuri ushize kuko batwaye inda. Mu gice cya mbere cy'uyu mwaka w'ishuri abigeme 14 nibo bahevye kwiga kuko bibungenze. Abanyeshuri batwara inda bama bibonekeza kila mwaka ku mashuri amwamwe mu ntara ya Rutana. Nubwo biruko nkengurutse Onesime umuhanuzi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana amenyesha ko ubwo gwaruka ruri mu mashuri ruronka inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida cyo kimwe no gutwara imbanyi
haba mu mashuri y'intango cyangwa mu mashuri yisumbuye. Aho hose ibyo byigwa birahari no kuvuga hariho icigwa kimwe bita FCH cyangwa FPH mu mashuri y'intango tuvuga formation civique humaine hanyuma mu mashuri yisumbuye tuvuga formation patriotique et humaine. No kuvuga ibyo byigwa byose birafise ibigabane nka mashapitre yerekeye ivyirondo karijanye n'amagara meza aho bigira ibijanye n'umugera wa sida ibijanye n'indazindaro n'ibindi n'ibindi hanyuma kubera kumurengera ngo ivyo mu ishuri baba babonye ko bitoba bishika neza ku mutima w'abanyeshuri haci hiyumvirwa ishyirahamwe Cordede rigiye imbere na Finuap ubundi buryo bwo guko abana bokangurirwa cyane ivyo bijanye n'irondo karijanye n'amagara meza no kwirinda umugera wa sida n'izindazindaro bidasigaye inyuma niho haca hashingwa amaclub canke imigwi abana n'abarezi bahanahaniramwo ivyiyumviro kumbe mu buryo bwiyaguye inyuma y'ivyigwa ku mashure yose ayarahari.
Hampande y'inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ugwaruka ruronkera ku mashure amavurira atandukanye mu ntara ya Rutana aratanga bene izo nyigisho kugwaruka. Muganga Marc Ndayiragije arongo intara y'uvuzi ya Rutana niwe yavyiganiye ijwi rya Amerika.
Turagira n'amanama yo guhimiriza abantu kwipimisha umugera wa sida kandi hariho n'ishyirahamwe Cordede isanzwe ridufasha mu guhimiriza ugwaruka hakabaho imigwi y'ugwaruka ifasha abandi bagenzi babo gutahura ibijyanye n'umugera wa sida. Icyo gikorwa rero gikorerwa mu bigo by'ugwaruka kigakorerwa mu mavuriro magenzi y'ugwaruka ayo twita Centre de Santé Ami des Jeunes hanyuma no mu mashuri.
Ku bwankengurutse Onesime umuhanuzi mu buyobozi bw'indero n'inyigisho z'imyuga uruhara rw'ababyeyi n'ikirumara kugira ngo ugwaruka rushobore kwirinda kwandura umugera wa sida kubw'iyomvo atanga impanuro ku babyeyi cyo kimwe no kugwaruka.
Ubwa mbere na mbere umwana w'umwigeme yokwirinda gukurikira ibisamaza bihenda amaso ivyo navyo bishobora kundero yaronkeye haziko no kuvuga umuvyeyi akamenyera kuganiriza umwana wiwe agatangura kumwe kumubwira akiri muto ibijanye n'umubiri wiwe bwa mbere hanyuma ikurikira akamubwira ibijanye n'inkurikizi ziri mu byo kurangura amabanga mpuza bitsina kuko hariho bamwe babigwamo batabizi abandi nabo bakabigwamo kubera gukunda amaronko nubwira rero abavyeyi ko bogerageza bakaronderera abo bana babo dukoresho baba bakeneye hanyuma akasha kurikirana indero yiwe no kuvuga umwana abonye atahanye igikoresho atamuguriye akibuka kumubatsi we yakivanye kugira ngo kumbure ntitereka abana ngo biyirere ubundi dutegezwa kubarira ko n'abana bararega kubana naho nose abashimitse ko bomenya yuko kazoza kabo kari mu minwe yabo
muri rusangi ibitigire by'abantu banduye umugera biri hejuru mu mihingo y'intari bamwe abantu benshi begeranye gusumba ahandi aho nyene niho haboneka ibitigire binini by'ugwaruka rutwara inda z'ishushu ibizemezwa n'amakuru dukura mu buyobozi bujejwe amagara y'abantu be no mu buyobozi bw'indero n'inyigisho z'imyuga mu ntara Jean Claude Nshimirimana Murutana Ijwi ry'Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviza radio Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri myaka ya vuba abakiri bato mu Burundi no mu Rwanda bagenda baririmba indirimbo zihagiza ibihugu byabibarutse mu myaka yo hambere hibonekeza cyane cyane abaririmba indirimbo z'urukundo hamwe n'indirimbo zisa n'izishira imbere imico y'ibindi bihugu nka Amerika, Uburaya n'ahandi mu kiganiro muri sanga mu kanya mugenzi wacu Uriana Itangishaka yaganiriye n'umwigeme umuririmbyi azwi ku izina rya Bernice Debel aho yatanguye ishura impamvu ibintu biko birahinduka mu kigo
Mubisanzwe bigaruka handi nyene bavuga bati mu Kirundi amazi arashuha ntiyibagire bombeho ibyo waririmba byose haragera igihe ukumva muri wowe yuko hari kibura ukacumenya yuko ari ya maraso yawe hamwe uvuka cya gihugu cyawe kacha rero bisaba yuko kiririmba uririmba imico n'akaranga igihugu cyawe kugira ngo wumve ko uriye cya kinogo cyari kinditse muri wewe kandi umve yuko ushoboye gutanga ubutumwa nawe uterereye mu gihugu
urakoze cyane Bernice rero nkuko nabivuze mbere hari indirimbo nshasha uruka gusohora yitwa Iwacu kumbure ni video yayo wari warayisohoye ariko uruka gusohora na video yayo reka twumve gato ibyo waririmbye muri yo indirimbo Iwacu
Magaze como sozinho chamo Kutera kamo Morondo ba mahanga ya kure Nagatima nikatera Nute wakare, garuka dufashanye, tuperi teko Burundi. Iwacu, iwacu, ni muze tuhate simbere. Iwacu, iwacu, tushize hamwe tuhate simbere. Iwacu, iwacu. Iwacu Burundi ni muze tuhateze imbere Iwacu Burundi Iwacu Burundi dushize hamwe tuhateze imbere
Ngwino Iwacu Bernice muri indirimbo yawe watanguye utera kamo cyane cyane abarundi baba mu mahanga baze kubaka igihugu byavuye kuki kwa ryo wahereye ko
cyatumye ndabihera ko urabona ikintu twa tumazemo inyamisiri iheze hagi harabaho guhunga mu myaka yahera hagi habaho abaja guhiga cyane ubuzima mu makungu kurusha kuguma mu Burundi ndavuga nti abari mu makungu baba bahunze cyangwa bagiye kurondera ubuzima bashoboye kugaruka canke bashobora kuza bagashira ingufu mu bikorwa bikorerwa Burundi canke bakazana ivyiyumviro bashobora gukora ibintu byiza bishobora kubaka igihugu. Nico gituma rero nabahereye kuko abari ngaha bobo biroroshe kubumvisha umugambi kurusha umuntu ari nyuma y'igihugu atakirimo. Nico gituma rero nabahereye
aho mu Burundi aho indirimbo yawe yasohotse aba jeune abandi bantu basanzwe bayakiriye gute bayivuga kwiki?
Bayakiriye n'igishika cyinshi kuko bagerageje kumviriza ubutumwa burimo indirimbo ndetse yakunze mbere cyane n'ugwaruka ivuze ku rugero runini kurusha mbere n'abakuze urabona ko n'imiziki usanga batayitayeho cyane ariko ugwaruka rwarayitayeho cyane kandi ndabona n'ibimenyeshamakuru byinshi amaradiyo yayikurikiranye ndetse yararonse n'ubushimwe butandukanye ubushimwe muri diaspora yaronse ikibanza ca gatatu ndashimye isabukuru yitwa Inganji yaronse ubushimwe bubiri n'indirimbo irakorwa kw'amakuru menshi n'indirimbo itumye kandi nzoja no guserukira Burundi muri festival yitwa Sika muri Guinea Conakry n'indirimbo kandi no muri Isanganiro Awards umva ko ari indirimbo benshi bakiriye neza.
Uravuze ikintu gikomeye uti ni indirimbo ahubwo yakunzwe cyane n'aba jeune byerekana cyane yuko ibyo turiko turavuga uno munsi ari byo yuko aba jeune barakunze izi ndirimbo zikundisha igihugu zikundisha ibihugu byabo byabibarutse cyane. Reka tuje ku mirongo ya telefone twakire uwitwa Désiré amahoro neza
cyane ku gihugu cya Amerika.
Ikibazo cyane cyumvira
yego ni cyumvira mbone bagushaho n'ikibazo. Mwisanzwe igihugu kirimo ugwaruka kiratera imbere bidasanzwe nagomba rero nshimira uwo mujene ubwo gwaruka nkanje yashoboye kugira ico akoza ari umwigeme agashiraho agashora kwimira gukora igikorwa cyo gukunda igihugu camwibarutse ndamuteye intege nakomeza kwibanga komere kwibanga hanyuma nje no gankebure abandi bajene mbega uno munsi twaranira kuramba cyangwa twaranira kurangwa mu bikorwa byiza mu gihe twati kutugomba kuvuga neza ibyo gucatwibarutse. Burya rero birababaje ko aho usanga baruka guhaguruka kuja mu mabi atagira isoni kunyaga ubuzima bw'abandi bantu bagenzi babo kubera gusa gusamara mu bitazo ntibije kandi bari bwabwiriza gukoresha ingufu zabo maze bagakora ibikorwa bishaka gutuma igihugu cyabo kirangwa neza gikatera imbere.
Jewe nanjye nobishigikira ugwaruka rugomba kugira ingufu nyinshi n'ubwitonzi hanyuma bukiyumvira yuko ahatagira ubumwe atagishoboka. Bisaba ngo turengere ingane z'amoko z'amadini ingane z'amaronko kugira ngo dushobore gukora ikintu turi hamwe niho dushobora gutera imbere.
Nkeka uzotwara muri Guinea Conakry aho bagutumiye nabo nyene abajene baho hari jambo zo bubatekere
jambo niyo nyene byo kugira ubumwe n'urukundo kugira ngo dushobore gutera imbere kugwaruka tagiye hamwe ngo rushobore guhuriza ku ijambo rimwe ry'iterambere ry'igihugu cyabo n'igihugu ntigitera imbere kuko igihugu kiba cyizeye igwaruka kuko nirwo rufise ingufu. Iyo rero tutumvikana ntacyo kunda ubundi butumwa nzoba mfise nubwo gukunda ibihugu barimwo gukunda Afurika gukunda iby'iwabo kuko ntiwokwamushira imbere gukunda iby'abanyamerika cyangwa iby'abanyaburaya bo barateye imbere ariko twe turafite ibyiza byinshi nk'uko wumva muri iyo ndirimbo turafite ibyiza byinshi tworata kandi tugerageza gukoresha kugira ngo dutere imbere ariko iyo tubiretse ntumva ntibabigikunze ko dutere imbere. Ngo butuma rero nshimikira ko
kumbure bimwe muri ivyo vyiyumviro vyavuye mu mu Barundi bo muri kahise kuko turavyumva ko wabiririmbye no mu ndirimbo yawe wise gwa gasore iyo ndirimbo harimo ubutumwa bwiza cyane naho nyene washikirije mbere yuko tuyikina iyo ndirimbo wubanze ukatubwira icyari mu byumviro byawe mbere yuko uyandika mbere yuko unadusigurira ibirimo wari ko wiyumvire iki aho wasohoye iyo ndirimbo yise wise gwa gasore
icyari mu byumviro byanje nariko mu bisanzwe ndiko nkorera kurikirane rw'indirimbo zerekana Uburundi n'igiki iwacu harangwa n'iki kahise kabwo n'iki cyane yumvira ku ntwari z'Uburundi zagiye zirabaho atakanye rero ko kwiga kuri gwa gasore kuko ni imwe mu ntwari ikomeye cyane ngaha i Burundi
reka tugumve indirimbo yiwe hama nyuma yaho uraza kutubwira ibindi byinshi bijanye n'impamvu wayiririmbye n'ibirimo indani muri iyo ndirimbo reka tutege amatwi Bernice de Belle indirimbo yiwe gwa gasore tubwire rero kubatamuzi gwa gasore baba mu mahanga canke abana bakiri bato gwa gasore kuri wewe yaranguye iki cagushitse ku mutima bikagutuma nasohora na kano karirimbo kajyoshe
gwa gasore ico benshi bamuzi ko nuko yabaye intwari yaduhaye kwikukira ariko winjiye mu buzima bwa gasore urabona neza yuko ubutwari bwiwe bwahereye ari umwana muto ari umwana arangwa n'urukundo akama ari abagenzi biwe bakene akabafasha mu by'impuzu ni umwana yakunda Abarundi yama ashaka kuba ari kumwe n'abiwe ikindi cyatumye nandikiye indirimbo nuko gwa gasore yari umuntu atafise amacakubiri y'amoko canke y'amadini canke amacakubiri afatiye ku bitsina
nshuti mwese mukunda radio y'ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye ku mwaka kanya bigaruke ngaha Turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo y'izuma hamwe na fasira yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye rika kandi dusubiye twibutse ku ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no ku radio Inshuti ya Bose FM 88.3 turabashimiye rero namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye umviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese.